Mumbiriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi muskumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Uri kumwe na Fideni Yongapo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Leta zunze ubumwe za Amerika ifiswe umuperezida mushasha Joe Biden yarahiye icyese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2021. Abaye perezida mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza cya COVID-19 n'ingaruka zacyo ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azoba ahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe, umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu cya Iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuwuyobora. Abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe, nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Lionel Lemesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumye kandi Frederic Bambuga Inyumvira, umuhinga mu bya politiki yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari i Bruxelles mu Bubiligi, hamwe na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi, ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire mbanje kubaramutsa. Ego ejo perezida mushasha Joe Biden yararahiye mu mabanga y'ukuyobora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4, akaba asubiriye perezida Donald Trump yaramaze imyaka 4. Ndangurire kuri wewe Lionel Lemesha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibirori byo kurahira muri rusange wabibonye gute?
Ibirori byo kurahira by'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joe Biden byagenze neza cyane ejo. Byari bihimbaye cyane n'ijambo yashikirije abanyagihugu twese, yashikirije ijambo binywanisha cyane, ijambo risaba ko abantu bakwiye gushyigikira ubumwe. Aranabibutsa ukungene demokarasi ikomeye cyane kandi n'ubutungane bukomeye. Hanyuma aranamenyesha Abanyamerika bose n'isi yose ko ari ngaha agiye kuzotwarira bose, atari abamutoye gusa, azotwarira Abanyamerika bose, abafashe bose.
Bambuga Inyumvira, mwebwe muri ngaho mu Bubiligi mubona mwakurikiranye ibyo birori mwabibonye gute muri rusange?
Twarabikurikiranye ku mboneshakure, ndasangamwo mu ijambo ryiwe ko hari umwitwarariko wari uvuye ku kuntu ibyo birori byateguwe, kubera ko hari haheze iminsi mike tariki 6 Kapitoli itewe n'umurwi w'abantu b'abarepublikain bari bashuhuwe n'umukuru w'igihugu Trump. Hanyuma ndaboneka neza yuko icyo kintu cy'umutekano muke cyatumye haboneka abajeje umutekano benshi, kandi n'abaje muri ibyo birori baraba bake, bitewe n'uko uwo mutekano wari muke, ariko kandi bitewe n'uko iyo COVID-19 itari kurangwa abantu bagume bahagaze hamwe yaraboneka neza yuko ngene bari bicaye n'ingene bari bafise udufukamunwa bitwararitse by'ukuri icyo kiza cya COVID-19. Mu majambo yashyikirijwe hariho amajambo ijambo namwitemo cyane rya mbere ni ryo kunywanisha Abanyamerika, kuko urumva hari haheze imyaka ine Abanyamerika basa n'abagiye impande zibiri, abari nyuma ya Trump n'abatari nyuma yiwe, abashyigikiye iyi politiki ya Trump n'abatayishyigikiye. Urumva mu perezida mushasha ajya avuga ati njyewe ndashaka ko mba umuperezida w'Abanyamerika mwese, ikintu gihambaye cyane. Aravuga ko demokarasi isa n'iyahungabanye atariko yongeye gutsinda nk'uko uragiye kuvuga bivuze. Ati mu bisanzwe demokarasi ubutungane ati ni ibintu bihambaye cyane. Hanyuma arabandanya aravuga yuko mu bisanzwe ingene abona ibyabaye muri Amerika bijyanye na COVID, ko abantu bapfuye ari benshi ndetse barengeye igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi, arasaba n'umunota umwe kugira ngo bawibuke. Hanyuma arerekana yuko mu buntu bwiwe yuko yitwararitse yuko agiye gukora uko ashoboye afashe icyo kiza gihere, kandi ingaruka zacyo z'ubutunzi agiye kugerageza kuzana ku bintu n'imibereho y'Abanyamerika atacu batishoboye bononewe n'iki kiza.
Turaza kubigaruka ko yego. Nawe ambasade ndaruzaniye mu ijambo Joe Biden yashyikirije, ni kiyo cyabashyitse ku nyota, ni kiyo mubona kizo kwitandukanya n'iyaho?
Murakoze bwa mbere ngenda mu kimwe cyane hariya mvuga ibyo kwira twarukana tera.
Amahoro neza ambasade.
Amahoro neza. Umushanga hari mu ishanga mu
Amara Baro.
Hari shingo gutwebwe mugabo ijambo ryo ryatumbereye. Nagira rero nkuko mubajije ejo umarabona abantu baje gushyigikira ukuhera k'umushinga ntahe yatwara mushasha kumenga hari cyari kibavuye ku mutima, hari uko ubona ubwoba umenga bwari bwahakuye mu bantu baza guhimbaza uko kurahira naho byari kure na kure kubera indwara kubira zegerana. Murabona ingene bavuga n'ingene basugura ibintu. Hari umwana ukuze poweme w'umwirabure asa n'uwatangaje cyane kose yagumye aca kuri CNN ejo. Abantu rero bari baremuruswe umukuru w'igihugu rero icyo yibukiye gihambaye kandi yibaza yibutsa n'abandi ku isi, demokarasi aho igeze hose itera imbere ntawurya mu kondora zose ntarizo itora. Yaravuze yuko itora ryiwe ryabaye intsinzi ya demokarasi, yerekanye ingufu za demokarasi muri Amerika no mu isi. Ngira yabaye rero inyigisho yo ku bindi bihugu bifuza kuza muri demokarasi bifuza kuza byose, yuko atawo kwihegura habaye ibigoye demokarasi kuyibungabunga bishibondo. Hari aho bishika rero yuko abantu bihegura ariko yaduhaye ingufu zo kwemera abantu bose demokarasi hari bigoye ishobora kunakuka. Ibyo yavuze ko ari intsinzi ya demokarasi nicyo cyanshimishije cyane. Nusigura gusumba mu kanya
yego
icyo kibazo
yego. Nkuko nari nabivuze mu ntangamarara ashyitse mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike na cyane cyane kiza cya COVID-19, ingaruka zacyo ku butunzi. Nako mbona uno munsi ibiharuro byariko bitangwa kuri CNN ko abantu bashika 190,000 basabye gufashwa kubera batakaje ubuzi babisabye mu kiringo cy'indwi irangiye, bikaba byerekana ibibazo bibandanya ku byerekeye ubutunzi nk'inkurikizi za COVID-19 n'ikibazo cy'ivangura rifatiye ku ibara ry'urukoba. Ni iki kibazo gikomeye cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu? Ku bwanyu Lionel, ni ikihe mubona abantu bashobora kwitega kuri Biden ku guhangana n'ibyo bibazo? Ni ibibazo bitoroshe na gato.
Ego, murakoze cyane. Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington yatoye umuntu wa mbere afite COVID-19 niho bamutoye itariki 2020 mu 2020 ejo rero barazi gutegereza aho COVID-19 yari igeze namye ndaba abantu bamaze gupimwa amaze gusimwa bakabona ko afise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu imiliyoni 24 nk'igitigiri cy'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose urumva abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho ha gihitana abantu ibihumbi ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira icete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19 ikiza nuko amavaccin aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi nacyo kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo nuko ngene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abandi
ambasade Gamariel kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo gisanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera cy'intagondo zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni ikibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta izani shasha kubitorera inyishu izo tegereza ku byicarira ikatarondera uburyo bwose bushobora guhanika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ariki leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu
ibyo bibazo berekeye ubumwe n'igihugu sibishasha sibishasha kubashyira kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma n'uwo bavuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye ukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure muri atunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo byamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe icyo gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu ukumbure udaserukiwe mu bantu uyita shasha yakoze ibyo rero njyanye ibyo zerekana ko agomba ko ibibazo byose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zotoreregwa inyishu hamwe bashize hamwe zotoregwa inyishu ata musunikano icya kabiri ikibazo cyabashyikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abuko barwera bagwanira ubwo bukwani bya kestobyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nshingamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane byabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora icyo bintu cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora icoshoboka cyo gituma baciye bamusabira kuburanywa cyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye ikigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye atacyo bishye imyerekano yawe hose kuri bose ubwabo usambura niko nzaha gusa n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yakora icyo cyo yahora bashyira mu kibanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita kubashigikiye perezida Yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibaye ijya mbere ijya nyubakwa iterwa kuva mu mwaka w'1812 niba ntihenze ku gihe cy'abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu babonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze imyaka amajana n'amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu ibyo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga ni ikintu abantu babahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinyejana cya 18 biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira ingufu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu bashobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibintu biriya abantu baravuga bati cyangwa tubane mu mahoro reka twumvite le demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu ibyo ari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa ko basumba abandi burya n'izo ngorane byabanje byabonetse rero hariya kijya gita cy'igitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa ibyo narigeze kubona aka videwo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida akoze bashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yaragiteyo mugabo urumva abona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'iby'abantu benshi biyumvira mugabo bajya bakubahuka bakaza akavuga bati reka tubisambure mugabo icyo batazi kuko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera uburi kurasambura demokarasi bwabo byarabonetse neza nk'uko perezida w'ubabivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika izishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bacyo inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo kigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegeke ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama aratwara imyaka 8 umuzungu atwara imyaka 4 gusa icyo ni ikimenyetso kitabesha ubu nawe haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafite nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nabo nyine bayitwararika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uriko mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho dufise abatumire ambasaderi Damarie Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bambuga Inyumvira yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba ari visere mu Bubiligi akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu. Turi kumwe kandi na Lionel Remesa yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza International Alliance University igisagara cha San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Frederic Rwanda inyumvira umuntu arabye ubugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha tegeje ibintu barabona ko harimo icyizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya muri mwo barihuhukije benshi kubera iki biruhukize ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhusa tuzi ko imigendere ni hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iburayi ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko igushobora guhungabana.
Birumvikana kubera impamvu zitatu. Impamvu ya mbere nyamukuru ni ibyerekeye twita klima ingene isi igenda ihindagurika kubera ko abantu bayisokobere. Ni ukuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona igisi tugendera ko idutunze. Hanyuma rero umudenya Trump aje arisokora muri ayo masezerano amaze kwisokoramo babisigura iki? Barisigura ko ayo masezerano cyangira ibibazo kubera ko Amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe ibisanzwe irimwo. Nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze Perezida Joe Biden we azocagaruka n'ingoga muri ma kandi yarasinye ejo dekre itegeko ribwirizwa tegeko rivuga ko azocaza agaruka muri ayo masezerano. Urumva bari biteze ko mu by'ukuri Amerika iba kumwe nabo kuko Amerika ni igihugu rutura kiri mu bituma basohora ibyuka byinshi binane igisenge cy'ijuru. Urumva rero icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje azanana n'uburyo. Icyo ni ikintu cya mbere novuga. Icya kabiri ndi buvuge ni kijyanye no gukinga umwansi. Aba basoda biri ishyirahamwe OTAN urabona ahanini yarimwo aravuga ati abasoda bose bo muri bari ngaha hanze ya Amerika ntibatahe ntibasubire iwabo. Kandi igihe bamwika abasoda bo muri OTAN abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze gukingira umwansi kure ndataradushikira. Icyo cyari ikibazo ikibazo gihanze abanyaburaya rwose ku buryo iyo babonye rero Perezida Trump afite mbene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe. Basanga umutekano rero usa n'umwitwariko mukuru na cyane cyane twimirije turanze ingene ngaha imigwi y'abihevyi iza kugira ibiteri ino baca baboneka yuko umenga ejo barashobora gusigara aribonye. Ni ikibazo kigira gatatu ikibazo kijyanye n'ubutunzi ingene ibintu by'abangaha i Buraya bishoboka muri Amerika cyangwa ibintu byo muri Amerika bizino. Urabona ko byari byatanguye guhungabana ihanahana ry'ibidandazwa bijyanye n'ingene ashobora bati wewe Amerika cyangwa n'ubwo biri mutange amakori menshi gusumba ko mwari byari bimeze. Urumva ya migenderanire bari bahurira muri OMC bakavuga ingene baza barahana ibidandazwa byari byatanguye gutituka. Uyu perezida uyu ntuzenya serukira Ubudagi Angela Merkel wewe ntiyigeze yihangana kubera ko ingingo Trump yafata zaca zibakorako cyane gusumba n'abandi. Icyo gituma ari abanyaburaya bake bavuga bati si twebwe tubonye uwo muntu yagiye bavuga bati reka nagenda n'akagenda icyo gituma baciye biruhutsa kubera umuperezida mushasha yatsinze.
Tubandanye
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa kumi.
ambasadeur Gamaliel ku vyerekeye igihugu cha Iran Amerika yaravuye mu rajya amasezerano hagati y'amakungu n'igihugu cha Iran kubijanye n'umugambi wacu werekeye ubuhinga bwa nuclear cyangwa ibwanisho onyanganda bwa nuclear muri ico gihe abitegeze ibintu baravuga ku ntwaro iherutse ko kumbure ibintu byagenze nabi kuva Amerika ivuye muri aya masezerano mwibaza indwano shasha ya President Biden ko ishobora kugaruka muri aya masezerano cyangwa hari ibindi bizobanza gusabwa kuri Iran kugira ishyire mu buryo kugira Amerika ironke uko ishobora kugaruka mwitegereje mu bibona gute
ikibazo gikuru muri ico cha imigenderanire y'igihugu cya Iran cyane cyane n'ingene igihugu cya Iran gitegereza kutaronka ibigwanisho ruhonyangana icyo kibazo gituma cyagoye ni uko habaye umwumvikano w'ibihugu bitura ku isi hamwe na Iran hamwe na ONU ende bo yifasha gukora iterambere ariko ntishyikire ibigwanisho ruhonyangana igihe rero umushyantara aheruka gutwara iki gihugu yavuyemo atabajije abandi byateye ingorane mu migenderanire y'isi kuko hari amasezerano bari bayihaye ifite icyo gituma ikomeye n'ubu ubu rero kuyasubiramo kumbura izo nzira y'uko ya makungu aza kuva hamwe yose ibihugu bitura na ONU bakaguma baraba uburyo icyo gihugu gitoka mugabo shotera imbere ariko ntigisukire ntigisubire gukora ibigwanisho ruhonyangana ikibazo rero si uko ariko cyangwa atari byo kuko hari amasezerano mpuzamakungu yari yabujijwe yo kubikora uwaheruka akabivamo adasezeye abandi nibaza cyane yuko ubu azoshyikiza Amerika muri amasezerano kuko icyo kibazo gikogwe mu nama mpuzamakungu ko byari byagenze bwa mbere nawe birimo ariko mundi kutoyi icyo kibazo tuvuye cyerekeye ibyashyitse gatandatu ukwezi kwa mbere ku nama nshingamateka ejo umuperezida mushasha Biden yarasiguye ingene ikinyoma n'ukuri bihambaye muri demokarasi arashyikiriza yuko abantu bagiye bamubonye baja gutera bagiye bemera cyane iby'umukuru yababwiye ko yigiye atora ariko nk'uko mubizi habaye imanza zirenga 32 yitwaye mu butungane bw'amatora gusa muri kuri supreme arashyindwa ariko aguma abwira abamukurikira ko yibwe amategeko ko yibwe amatora ko bateza kumurwanira kuri iyi so rero ni ikinyoma cyatumye abanyagihugu batagira amakuru akwiye bagumuka ko basambura icyo gituma perezida Biden ahamagara gukoresha ukuri mu ntwaro ukuri kugira abanyagihugu bizigire batwara nacyo gituma umuvugizi w'ejo muri pece ya mbere konferensi y'ubuyobozi mbere ya gice yavuze yuko biyemeze kubwira ukuri abanyagihugu igihe cyose habaye ikibazo baturutse demokarasi rero igowe n'ikinyoma cy'abategetsi gituma abanyagihugu batumva uko bigenda neza kuri ko abategetsi nako kutuma bizigirwa gusumba bakura iterambere mu gihugu ishobora mu gushimikira ko ko perezida yabyerekanye leta asubiriramo
murakoze nawe Lionel uri mugambi leta nshasha ya Biden ifise ni kutava mu ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihe ikikiza cya COVID-19 kiriko kirabishya bigacika ku isi yose nagaha muri leta zunze ubumwe za Amerika aho havugwa ko abantu barenga 400,000 bamaze guhitanwa n'icyo kiza ni ikintu cyiza kugaruka muri OMS kwa Amerika no mu rugamba rw'amakungu akoreye hamwe kurwanya icyo kiza
ego cyane ni byiza cyane ko yiyemeje kubandanya atera intege ashyigikira ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ikintu gikomeye ni uko nk'uko nari nabivuze kare ibitugiri bya COVID-19 ku isi byaraduze cyane ubu hoho bigeze aho biduga gusumbya kubera hariho n'ibindi bisanira bya COVID-19 bimaze kwibonekeza byandukira no gusumbya ku buryo ibitigiri bya COVID-19 biriko biraduga ngaha muri Amerika eka no ku isi nzima mu bihugu byose ariko icyiza ni uko ubuko Amerika yiyemeje gusubira gushyigikira cyane World Health Organization hanyuma bavuze yuko n'umuganga Dr. Anthony Fauci ko ariwe azoserukira delegation ya Amerika muri
World Health Organization. Ivyo rero ni byiza cyane gose kubera aho bazobandanya bashyigikira cyane rwose iyo World Health Organization. Ariko ikindi nashaka no kumenyesha ni uko kuva iyi ndwara ya COVID-19 itera ku isi, Amerika yarafashije cyane mu bihugu byinshi na cyane cyane muri Afurika, yarafashije rwose kurwanya iki kiza cya COVID-19 kigitangura. Mu bisanzwe Amerika isanzwe ifasha ibitaro mu bintu bijyanye n'ubuvuzi muri Afurika, mu bihugu hafi byose basanzwe bafasha mu bintu byerekeye by'ubuvuzi. Urumva igihe iki kiza cya COVID-19 cyatera, Amerika yarafashije cyane guha ubushobozi bwo kwikingira COVID-19 baba baganga no kwigisha no gufasha ibihugu kwigisha abanyagihugu ibyerekeye iyi ndwara no kongera bashobora kuyikingira. Icyiza rero nuko nyakubahwa Perezida Joe Biden nawe ne azoza ariko arasaba kongerereza uburyo buzofasha ngaha muri Amerika, ariko cyane cyane ufashe no ku isi nzima. Hari hahetse iminsi itatu umunyamabanga mukuru wa OMS agize asabye yuko OMS boyifasha nayo ne kugira nabo ne bashobore kuronka amavaccin inshanjo bashobore no kuzishikiriza abanyagihugu ku isi nzima. Urumva rero ubu ko Amerika yasubiye kwiyemeza ko izobandanya ibafasha ibatera intege, ibyo ni byiza cyane kugira bashobore kugabanya indwara ya COVID-19 ku isi bayiranduranye n'imizi. Ariko bizosaba yuko abanyagihugu bose aho bari ku isi, umuntu wese ahari nawene arashobora ateza gufasha kugira iyo ndwara igabanuke. Urumva abantu bose bakwiye gukurikiza amategeko babaha yo kugerageza kurwanya iyo ndwara. Urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza gituma kituremesha.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwananya kumviriza ikiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri leta nshasha ya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahiye mu mabanga yiwe ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Turiko tuvuga ku bintu abantu biteze haba muri Amerika no mu makungu n'ibibazo leta yiwe izohangana navyo haba hagati mu gihugu canke hanze. Turi kumwe na Ambassador Gamayel ndaruzaniye ari mu gisagara cya New York ngaha muri Amerika, yigeze kuserukira Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuga Inyumvira, yigeze kwicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba akurikiranira hafi bya politiki, akaba yananosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi, na Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Bamvuga Inyumvira, ku byerekeye imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya, bitegereza ibintu baravuga ko ku ntwaro yahahora mukuru w'igihugu kumbure yasa n'ukumenga ntiyashaka kwiteza ibibazo gushavuza Perezida w'Uburusiya, ibintu byose byaba haba ibyagirizo by'uko Uburusiya bwagombye kwivanga mu matora mu mwaka wa 2016, abitegereza ibintu babona ko umukuru w'igihugu yari ahari atagishyizemo ingufu ngo abone ko ari ikibazo gikomeye. Ubu mu minsi yaheranaho imbere y'uko leta y'ibirangira, Uburusiya bukaba bwaragize ibitero ku byumanya bwonko bya Amerika, haba mu mashyirahamwe ya leta, mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga yabikorera ku giti cyabo. Leta ya inshasha igiyeho ya Perezida Biden yavuze ko izo bitazokwizana zo kwishura iyo migenderane, ubona izotosekara hagati y'ibyo bihugu bibiri kuri leta ya Biden cyanke leta ya Amerika izorondera uburyo bwo kugerageza kuronderaho ikorana n'Uburusiya?
Iki kibazo cy'imigenderanire y'Abanyamerika n'Abarusiya ni kibazo bwa mbere gifite imizi kuva kera, ubute ingorane zari ngaha kuva mu 1990 aho ubumwe bw'abasoviyete busambukiye bakagirira abanyamerika ari babigizemo uruhara. Nyinge ni migenderanire yaciyigenda kuva icyo gihe. Icyibonekeje muri kuvaho Trump aziye nuko yagirijwe cyane ko yafashijwe n'abarusiya kugira ngo aze ku butegetsi ashobore kugwanya mu matora Hillary Clinton. Ibyo byaravuzwe cyane kandi byaravuzwe kandi nuko n'umuhungu wa Joe Biden afite ibyo akoreye hariya mu Rusiya ko yo bafite mu kiganza. Ubu rero urabona ko politiki ya Trump yari ahanini yagomba kuza kwiyugarana muri Amerika arabe atari ibyo Abanyamerika ariko araba gusa cyane cyane ibyo wa mugwi iwe w'abazungu. Rero ibibazo byo hanze akamera nk'ubiberarara ntashaka kubijyamo cyane niyabigiyemo naho tukwari kugenda kwendera imigenderanire myiza kwari kurara inge nahubwo n'akari kahari gahubwa. Ubu rero ingira ngo ibigiye kuba nuko Joe Biden azoraba inyungu z'Abanyamerika mu Burusiya akarebwe na zikingira ibibazo bizaba byadutse azobitumbera azobitumbereza inzira bigeza gufata kugira ngo inyungu z'Abanyamerika zigume zikingiwe. Ibyo azagirizwa cyangwa ibyo yakoze nzi neza yuko Abanyamerika badashobora kubyihanganira bazoguma bavuga bati oya ushaka ko niba ushaka ko dukorana hafiyinzira.
Yego muravuze ku bijyanye na politiki yo kwigaranira ko nagomba mbaze ambasaderi Gamaliel Daruzaniye iyo politiki mu mateka y'isi hari abantu bagerageje kwiyugarana icyo gihe kumbure imigenderanire n'isi nshya yugurutse cyangwa ngo ibyo nto kubera ubu ibintu byose ari magiriranire kubera uhinga bwa none iyo politiki n'abayigerageje muri kahise ndibaza ko yari doctrine y'umuperezida yari Monroe ngaha muri Amerika niba ntiyenze mu nyuma abanye ko iyo politiki idakora iyo politiki muri ibi tugezemo bya none isi yose ari ntari magiriranire ni politiki yo kwiyumvira cyangwa ni politiki isa ni itakora mu bihe bya none
mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi icyo kimwe n'imigenderanire y'abantu kuko nta muntu ashobora kubaka iwe ntashobora irembo ibishoboka umuntu yubatse iwe ntashobora irembo ashobora kuhaba n'ibihugu rero ni uko aha rero ngira ati mfite uburyo bwinshi bwo gusigura uno munsi wo bisigura ibitegura nta rwankana ruhambaye rurimo harimo guhiganwa muri ibyo bihugu bibiri harimo guhiganwa rero hanyuma hagateranya imiragwe harimo guhigana n'ibituze kugira ngo cya Iran hari ikindi kiza cy'abakinwa n'ibihangange na biganwa mu isi n'ingene intere zabo zikomera mu isi hose bahiganirwa rero uguteza imbere ibihugu byabo bakabona umwe yobashingira cyangwa yobashingira ibizohera bazaba ku ipolisi nyine bumvisha n'ibindi sinoja kure cyane rwose ku byerekeye ibyo bihugu bibiri gusa nta biteguye ariko nta ushobora kugarana igihugu ntibishoboka ku bwanjye nyuma yari yihenze cyane cyane kwiyugaranira ku wowe nyine ukina abana bawe irembo ngo bashobore kuraba agahinda hanyu ntibishoboka ibyo rero byazo bihindura n'ingoga ku byerekeye Uburusiya ku byerekeye abandi mu isi ku byerekeye Afurika murabona yari yarirukanye abayisilamu ko bashobora kuza ngaha mwabonye ko baciye babihindura bishobora kugarana ibihugu byombi bingana gutyo ku isi tubize imigenderanire ibyo ngira ngo ni ikibazo gisanzwe cy'intwaro mu gihugu kandi uyaje ati afata inkingo ya Pajezo yo guhindura izo nkingo zose ziyugaranya niho ntogeza ariko umunsi ikindi kiganiro tuyomye mu minsi tukugenderanire rushobora kwitegura gusumba.
Murakoze Lionel tuze ku gihugu cy'Ubushinwa ni igihugu ku ntwaro ya Perezida Trump cyagiranye ibibazo intambara mu by'ubudandaji ubuhiganirwa igihagararo ku isi muri iki gihe ibyo bihugu bibiri muri iyo ntambara y'ubudandaji byashiranye ko amatarisi akomeye cyane ku bidandazwa biva ku ruhande rumwe bijya mu rundi muri baza ko iyi ndwaro nshyashya ya Joe Biden hari ikintu bazogerageza guhindura kugira ayo matarisi ko yaragize ingaruka cyane nka muri Amerika ku barimyi n'aborozi nikiye mubona kizokogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri biriko bihiganirwa kuza kwisunzu ku gihagararo ku isi.
Ego murakoze cyane Fidele kuri icyo kibazo. Ego nashaka no kuvuga nk'uko ambasaderi Gamaliel Daruzaniye yabimenyesheje yuko ibihugu bihiganwa urumva ihiganwa riri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ihiganwa rinini ariko ibihugu mu bisanzwe ibihugu byose byo ku isi birahiganwa kandi mu bintu byo guhiganwa igikuru ni uko ibihugu uko bishobora gushorera ibintu byinshi byabo hanze gusumba ibyo bazana aho niho ibihugu bihakurira amafaranga menshi urazi rero nk'uko nk'urudandazwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa nko mu 2019 ivyagurishijwe biva muri Amerika bija mu Bushinwa ni bikeyi kuvyavuye mu Bushinwa biza muri Amerika ku buryo Amerika yahahombeye amamiliyaridi arenga amajana atatu. Urumva muri icyo gihe rero igihe mu nyakubahwa Donald Trump igihe yaza ku butegetsi icyo kintu cyari ikintu cyari kimuraje inshinga kugerageza kugabanya uko guhomba kwa Amerika ubiraje n'Ubushinwa ariko n'imbere yiwe kuri nyakubahwa Perezida Obama akitwara nawe ne icyo kibazo cyari kibazo bateza kuguma baraba kuko ari igihugu gihombera bateza kuraba ukungene bashobora kongereza ibyo tudandaza bijya mu Bushinwa kugira bagerageze kugabanya ayo mahera yo guhomba. Urumva rero muri iki gihe hariho byashitswe ko naho ukungene bazifashemo ariko niko bategereza niko bagerageje kugira babazane bashobore kwicarana baganire iby'ico kibazo. Urumva intwaro y'igitangura yaradugije amatagisi hakiri kare kugira bashobore nabone kumva yuko uko guhomba ari ikibazo nyamukuru kugira baze bicarane. Hanyuma muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere Amerika baratanguye amasezerano n'Ubushinwa ku bintu byerekeye bya intellectual property, ibintu byerekeye ubuhinga bw'amakompanyi mu gukora ibintu bashaka kugira bagwanye tuvuge nk'amakompanyi yigana ayandi makompanyi hanyuma bagatuma bahiganwa nabo. Urumva hariho ikibazo cya intellectual property barakiraze. Hanyuma hariho n'ibibazo ku bintu by'ubudandaji nk'ibintu by'ibirimwa bishoregwa mu Bushinwa intambamyi bahora baronka mu kurungika ibintu birimwa muri Amerika bija mu Bushinwa navyo ne barashoboye kuganira ukungene boborohereza amategeko kugira ibintu biva muri Amerika bishobore kwinjira neza hanyuma bigashobora kugabanya icyo kibazo cy'amahera Amerika ihahombera. Ndibaza rero yuko n'iyi leta nshasha ya nyakubahwa Joe Biden nawe ne azobandanya araba icyo kibazo kuko icyo kibazo nicari bwatoregwe umuti azobandanya naco ne icyo kibazo abandanya ciga araba ukungene bashobora kugabanya ayo mahera Amerika ihahombera.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC twavuze imigenderanire hagati ya Amerika ibibazo leta nshasha izogira haba ku karere k'Iburayi Burusiya hamwe n'Ubushinwa ntitwibagiye Afrika niyo nashaka budushimikire ko bavuga ibyumvira kuri Afrika baravuga ko abitegereza ibintu bakurikirana politike hafi imigenderanire avuga kuri leta ya Perezida Trump atamigandi iboneka irashe yerekeye akarere ka Afrika Amerika yari ifise nk'uko imbere yaho leta zakurikirana wasanga zifise politike iboneka nahita ashyirwa kumbure kubabyitegereza mu ngiro nk'uko byaba bitegekanijwe mu migambi bakavuga ko leta ya Trump atamigambi iboneka arise kuri Afrika. Ni kubera iki Afrika gihagararo yagize kuri leta yiwe nicyo mubona kizoyitandukanya leta ya Trump ni ya Biden?
Mbere yuko mvuga ku bya Afrika reka ngaruke kuri gato kuri by'Ubushinwa ngaruke ku tuntu tubiri uyu mugenzanje atavuze akantu ka mbere ndi bugaruke ko kajyanye n'ibi by'amakompanyi yo gutumatuma n'akamakuru yibita Huawei y'Abashinwa yari muri Amerika. Trump yagiriza ko arabasomyi b'urusaku ari nacyo gituma ashaka kubakuraho. Urumva icyo ni ikibazo n'ubundi kizobandanya kugira ngo bamenye gutandukanya amakompanyi agira ibi nayo bashaka gusoma urusaku kubera ko gusoma urusaku ku bihugu bya rutura ni ikindi kintu cyama kiranga imigenderanire y'ibihugu bya rutura kugira ngo bamwe bose bamenye ibyo abandi bariko barakora. Icya kabiri ni iki kibazo cyo guhangana aho abanyamerika bafashe ingingo yo kugabanya amatagisi bambe kondoroza amatagisi abashinwa nabo baca bagabanura bakakora ifaranga ryabo kugira ngo abanyamerika bahurumbire bya bintu bya ziwabo kuko bica bigura make urumva ni bintu byo guhangana kandi ibyo nibaza ko bitazogabanuka bizogumaho aho gusa niyumvira nuko aho kuguma bacengacengana bahindura micenga ahubwo bazovuga bati ndeka twokumvikana gute nibaza ko iyi ntuzanya politike ya Joe Biden kuzoba ari kurondera ingene bashobora kumvikana bagakorana mu mwumvikano mugabo atawurengera ibindi ikibazo yagarutse ko gihambaye cyane ikibazo cya propriété intellectuelle no kuvuga abashinwa barakoporora cyane ibyo abandi bahinga bagize kuko bavuga bati twebwe twiga turamena umutwe tuza gukora ibyo abandi bakoze reka tubwire tubikoreshe hanyuma maze twe dushora ibyo bakoze gutyo rero twiganze mu isi icyo ni kintu gihambaye cyane kandi bazobwirizwa kugaruka ko bagahagirira bya Afurika nabyo mu bisanzwe fata imbere ya Trump kuri perezida Obama aje abanyafurika baranezerewe cyane yuko baronse umunyafurika nkabo atwaye Amerika ko ari kaza bamarira mugabo amaze kugenda wumvirije abanyafurika kugira bati ntacyo twabonye mugabo ama ijambo ryo gushyigikira demokarasi ryaramyeho cyane gushyigikira intwaro rusange yarabigarukako yaraje muri Afurika araza muri ntuza muri Ethiopia arahura n'urwaruka arabigarukako cyane yaravuga cyane icyerekeye demokarasi kuri Trump igishushanyo cya Trump na Joe Biden Trump bya Afurika yari nka n'ikintu kitariho abaho ndetse n'amajambo yavuga wumva ko yitwa icya Amerika akigiza y'abazungu akigiza y'abashinwa none Afurika yo yacyayifata fati kitanariho atakimaze ubu rero nibaza ko intumbero ya Obama iyo kuvuga demokarasi Joe Biden azoribandanya ariko icyo abanyafurika bakeneye hambavu ya demokarasi ni ibintu byo kuzamura imibereho y'abanyagihugu imibereho y'ubutunzi kuko ugereranyije amahera aza muri Amerika n'ayatangwa muri za Isirayeli usanga ni inshuro nyinshi abayisirayeli baronka abanyafurika n'ibihugu byinshi bataronka birashoboka ko iyo mfashanyo yoduba gusumba ibyo nibyo ngira ngo abazoba bagejwe imigenderanire y'Uburundi cyangwa y'Uburundi n'ibihugu bya Afurika bazovuga bati reka nato turabe ingene umutikuru w'igihugu mushasha yoza gufasha gusumba demokarasi ikurikiranwe hanyuma nubwo n'ubutunzi bukurikiranwe.
Yego nze kuri ambasaderi Gamaliel kuri icyo kibazo nyene aravuze ko kuvyerekeye imigenderanire hagati ya leta akurikirana muri Amerika n'akarere ka Afurika umuntu yitegereje Afurika yose ikwiye guhaguruka nayo igakina ku nyungu zayo kugira iboneke igire igihagararo iboneke mu makungu kuko nta wubakira uwundi niko baca umugani niki Afurika yokora ryo kwama yitega ko Amerika cyangwa akarere k'Uburaya gafata imigambi kubiyereke kandi ari atawukubakira vuye hanze ubibona gute
murakoze nibaza yuko ngaruke kuri iz'abaperezida batatu bakoze cyangwa abari imbere imigenderanire y'isi ya leta iranditswe politiki ya Amerika muri Afurika iranditswe umwe wese ntagira iyiwe gusa umwe ateze imbere kumbura igice kimwe gusumba ariko iranditse ikibazo cya mbere kuri bo ni guteza imbere inyungu z'igihugu cyabo cya Amerika muri Afurika irondera iki abanyafurika mu bishura gute umushinwa aja muri Afurika kugira arabitakura muri Afurika nawe ati mumpaye ikinzobaha iki demokarasi rero ku banyamerika irimwo imigenzo uko intwaro zigenda ati tubona kumwe ko intwaro zokora icyo ni ikintu gihambaye kuronka umuntu ubona kumwe ingene intwaro zigenda nicyo kibaye ikimikirako cyane rwose zimwe byacu bya demokarasi byanditswe bishobora mushatse nubwo barabisomye mu ngaha nimwe ariko muyumvira gutya mu bindi two kumvikana n'ingoma igihugu rero ntitwotaba ngo naka yabuze ibinaka yabuze ibi imigenderanire ya Amerika n'ibindi bintu byirangitse umwe kumbure arusha aba ikindi kuri entere y'uwo munsi ariko Afurika nayo aho twihenda muri Afrika nta muntu numwe aserukira Afrika ubunangereza Afrika ari bihugu byinshi bya Afrika icyo gituma uyu yagereza kuraba uburyo mukorera hamwe turudandazwa muri Afrika hamwe bariko barabikora kumburi muri ibintu bya African kugira baronke ijwi rimwe rya Afrika ntajyo dufise muri Afrika abantu bose baza bakora n'igihugu kimwe kimwe kwacu icyo gituma kumbure dukwegera ko gusa ngo Afrika yokora iki nta politiki exterior ya Afrika yonyine iboneka iteranye hagenda ibihugu byose biri hamwe icyo gituma n'ubu muri Afrika nirondera ingene yokorera hamwe n'ibindi bihugu hakaba inshingano zimwe zikomeye bakurikira ko n'ibigani ibindi bituriho ubu rero icyo ni ikindi kibazo umuntu yotegura naye ahandi nagenda bibutse yuko umuperezida wese n'uzokurikira azoza aperezida Amerika ikurikira yanditse imigendere ikurikira kugeza aha muri
Lionel kubyerekeye akarere ka Afrika nagomba ngaruke ku kibazo umuntu afatiye ivyaranze leta iherutse ivuyeho ngaha muri Amerika ku kibazo kijanye n'abimukira ni kibazo President Trump yashimikiye ko igihe yiyamamaza haba kiringo cya mbere n'igihe yarondera ikiringo cya kabiri nicyo kintu yashimikiye ko cyane cyanatumye bishavuza bamwe muri abo ariko bashira imbere inyungu z'abazungu n'urukoba rw'abazungu babona kumenga ibihugu byabo sinangaha muri Amerika gusa no mu bindi bice bitandukanye n'i Buraya babona ko uburyo babayeho n'inyungu zabo ziriko zirageramigwa n'abo bimukira mvuze kuri aba bimukira ko harimo n'abimukira bazava muri Afurika baje ngaha nikihe indwano nshasha ya Joe Biden zokora kugira igabanye uko kwinuba ko arashira imbere inyungu z'abazungu babona ko abimukira ariko bayatwara ikibanza cyabo
murakoze cyane kuri icyo kibazo nashaka no gusubira kubanza kugaruka ku kibazo cha cy'ubutunzi muri Afrika
ariko mu nyaruzi tuziganya umwanya muto mu bice kumayange
ego kanje kuma yange umugambi wo muri Afrika muri 2019 hariho umugambi leta ya Amerika ya Prosper Africa bari bazanye ituma amakompanyi yo muri Amerika akorana neza n'amakompanyi yo muri Afrika urumva uyo mugambi warukiri mushasha ariko turifuza yuko nanyakubahwa Perezida Joe Biden ashobora kubandaniriza ko kamwe n'indi migambi yari yarashyizweho kera yaba imigambi ya African Growth Opportunity Act AGOA cyane umugambi wa PEPFAR ukugwanya indwara za malaria n'izindi ego ngarutse rero kuri icyo kibazo cy'abishyira icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko twabivuze cyane nko ku kibazo twavuganye kare mu bya climate change ikibazo cy'ukukingira ibidukikije nuko basanze burya iyo ariko haraba ihindagurwa ry'ibihe biragira intambamyi nyinshi ku isi bigatuma hari n'abantu haba abimukira benshi batabakomoka kubera aho baba hasigaye hatakimeze neza cyane habaye intureka kubijanye nibyo n'ingaruka ziza ukungene bidukikije biba byashinzikaye urumva rero muri icyo kibazo cy'abimukira ejo nyakubahwa Perezida Joe Biden yara bishikirije na wende mu kibazo cy'abimukira yuko icyo bagiye kuzogisubiramo bakirabe neza hanyuma bashobore kuraba uko ngene bashobora kucorohereza ariko igikuru nuko bariko baragerageza cyane cyane nkaho bagiye nko muri uyu mugambi wa climate accord bituma ibyihinduka ry'ibihe ikiza nuko iyo niyo ngorane nyamukuru ishobora kuzogerageza kugabanya abimukira bo mu myaka izoza ariko abahari ubu abari mu nzira ariko aremeza ko bazogerageza uko ngene bashobora kuza barabafasha
murakoze cyane bari abatumire Gamariel Ndaruzaniye ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yigeze guserukira u Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato nayisumbuye mu Burundi ari mu gisagara ca New York muri Amerika twari kumwe kandi na Frederic bavuga inyumvira muri Andunga ari Ibrisem mu Bubiligi yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki akaba yanonosoye n'ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ubundi mutumire yari Lionel Remesha Professor Lionel Remesha akaba yigisha kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California bwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yigisha ibyerekeye ubucuruzi mpuzamakungu turabashimiye mwese kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
Zibara dijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Radio Ijwi Amerika Yabaye Isubizo Cyacu Mu Gukera Igihugu Cy'u Burundi Yabaye Isubizo Cyacu Mu Gutanga Ijambo Mu Banyagihugu Yabaye Isubizo Cyacu Shikiriza icyo tukona turayaga tugahutayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu
Radio
yabali ikubito chachu mugu changi chando mubanya jinuguru yo yabali ikubito chachu radio ikubito amerika yabali ikubito chachu radio ikubito amerika.